Amakuru yuko umwigisha yoba yaranduye ikiza cha virusi ya corona yatanguye guhanahanwa mu ntango zino ndwi inyuma yuko umupfasoni wiwe asanze ajejwe igisata c'abakenyezi ku ivuriro ryitiriwe umugano wa Rudoviko gwa Gasore Prince Louis wa Gasore bimenyekaniye ko yanduye agatwagwa kwa muganga umuryango we nawe ugashigwa mu kato. Umwe mu bigisha bo kuri iryo shure yadusavye kudatangaza amazina yiwe yemeza ko uwo mwigisha yanduye co kimwe n'umuryango wiwe wose. Mu majambo yiwe yagize ati nduguruye twa mugina erega n'imbere yuko vyemezwa ko madamu wiwe yanduye yarafise agakorora gateye amakenga yaba we yaba bana n'umugore baranduye ni mudutabariza ahubwo ndugaye twa mugina. Apollinaire Bizindavyi umuyobozi wa Ecole Independante yahakaniye ijwi rya Amerika yo makuru asigura ko wanduye ari umupfasoni w'uwo mwigisha gusa.
Uyu mwigisha nta kintu na kimwe cemeza ko gwaye kuko madamu wiwe niwe bavuze ko gwaye kuri kuri kliniki hanyuma mu ntumbero yo gukingira umuryango baca basaba yuko n'umugabo wiwe n'abana boguma muhira mugabo gushikiye saha nta ipime barabagirira nta kintu na kimwe cemeza yuko boba gwaye.
Ari nka mu vyoshikana nawe mugasanga arafise vyo ca bigenda gute hari ingingo mbona mu zofata
hamwe vyoshika bagapima bagasanga arakwaye n'ibintu bisanzwe azurindira bamuvure hanyuma twibwe mu kurindira yuko agaruka ku kazi hari abigisha babakunza kivu bashobora guhamagara bakabukora ubuzima bw'ishuri buzobandanya nta ngorane n'imwe ihari turatekanye kandi biragoye nabo batavuzwe sivuga ko batoba bagwaye hari naho nabo bavyeyi baza n'abantu bashobora kuba bagwaye kundi barabapima nabo bagapima bagasanga aragwaye n'ibintu bisanzwe benshi baragwaye nk'uko benshi bagwara inkorora bigashika si ukuvuga yuko hari ibintu vyo babiyangaye ku ishuri ubuzima buriko burabandanya bigashika bakamutuma bagasanga aragwaye tuzorondere kuba baramusubirira muri iyo minsi 14 naho yoba ukwezi ubuzima bw'ishuri buzobandanya.
Mu gihe hari umwe mu bavyeyi yabwiye ijwi rya Amerika ko hari abamaze kwiyumvira kuzoba baragumije abana muhira kugeza kino kibazo gikemutse twabajije umuyobozi w'iryo shure biramutse bigenze uko ko ari ico bategekanya nawe atwishura ati
iyi kayishise si ya mbere mu Burundi ni benshi bagwaye hanyuma nagira ngo mbwire yuko ikicashitse ntariyo n'ayandi mashuri gishika ko nitukeneye kubyinjiramo kuko nitwoca tukabaye kuri independante yoca y'ubugara sisi yubamye none ko ubuzima bw'igihugu bubandanya uko turi muri mitingi tuja mu masengero tuja mu manza woca uvugaho ko boba babajanye je nibaza yuko burindira tukabandanya tukiga hanyuma hagize ka iboneka bakayitereta kuko ni benshi abagwaye bose ntibapfuye niko ndavyumva sinibaza yuko Ecole Independante yoba yigenga ku rwego cyo kuba mudahagarisa amasomo ya ubuzima burabandanya kabisa.
Mbega none gadirigite ubuhoho abana mu kwiga biga gute baraciga uko bahora bicaranye bangahe ku ntebe abigisha bobo hari udufukamunwa byifashe gute mu mashure aho mba bariko baratanga ivyo vyigwa no ku banyeshure mu ntumbero yo gukinga kino kiza.
Madam iyo byose narungira mu Burundi kazi nibaza yuko ataha mu Burundi ataha umwana yicarana wenyine nicyo gitangaje rero turese ko iyo kayabonetse nubona abana bicarana ari babiri nikunda ko umwana ashobora kwiyicara na rumwe muri iki gihugu cy'iwacu hanyuma ibyo twibwe bavuga ngo tukukinga ku muntu watwibwe uko amakuru twayaronsa ava mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu batubwira yuko burya buntu bwo gukinga ku muntu wabukoreshwa n'abamuze kurwara cyangwa abakozi bo kwa muganga twibwe ikintu dukora duhimiriza ko bakaraba bakareka kuramukanya bakagenda na madezinfekta babishoboye mugabo ibyo byo gufata ku muntu watwibwe batubwiye ko hataragera kuko nibaza ko atanu n'umwe ariko barabikoresha mu mashuri mu Burundi
ko ari umuntu yabonana n'abanyeshuri batari bake yigisha baba abo yigishiriza kuri Ecole Independante baba abo yigisha inyuma y'amasaha yo kwigisha amakondiswari bikaramuka bibonetse ko ayifise uko bicara uko bameze bizokomeza bigenda gutyo canke hari ingingo muzofata
bikaramuka byemejwe yuko ayifise cyambere cyocu abanza kujya kwa muganga akazogora kayakitse hanyuma mu kurindira tuzoca turaba abo bana ayo mashuri yahora agendamwo duhamagare abo mu bushikiranganji bw'indero bahamagara y'abantu batirime barabe kujya bahora bagirira abandi nuko baza ko byogenda.
Ishuri Independante ryigenga mu Burundi ribarizwamwo abanyeshuri barenga 170,000 n'abigisha barenga 100. Inyuma y'ikiganiro twagiranye n'umuyobozi waryo hari amakuru yandi twaronse avuga ko ubuyobozi bw'iryo shure bwa bwarasavye ko abanyeshure bahuye n'umwigisha akekwa ku bwandu co kimwe n'abigisha bopimwa ariko kugera ino saha bakaba batarashobora kuronka inyishu twongeye kurondera uwo muyobozi ngo aduhe umuco kuri ako kabazo co kimena bamwe mu bari mu murwi upima ariko ntitwashobora kubaronka ku matelefone yabo. Abo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bamaze kwemeza ko banduye umugera wa virus ya corona mu Burundi ni 27 gusa. Igihugu c'u Burundi ni igihugu gikomeje kwagirizwa guhisha ibitigiri nyavyo n'amakuru ajanye n'ico kiza gihangayikishije isi ariko ubutegetsi bukabihakana.